muri kumwumviriza iradio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuti mwese muduteze amatwi namwe mucugura amaradio yanyu ndetse namwe mwatangwe kukumviriza Ijwi ya Amerika mu kivyuka. Turongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro byo kuri isaha. Bimusi ni kwa gata datu tuje guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini bya Afrika arimo ikiganiro iwanyu mu ntara, naho kugera isa 12 turashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Ayo makuru tuyatanguriye ku nkiribuga ko umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yabwiriza ONU ko yananiwe akazi kayo ku bijanye n'ibibazo u Burundi bwagiye buracamwo. Daniel Gerase Ndabirabe yabivuze kuri wa gatanu ku muhingamo ari mu ntara ya Rumonge. Ndabirabe yaranemeje ko umurwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi ukora politike aho kwibanda ku bibazo by'agateka kazi na muntu wahamagariwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika.
Daniel Gerase Ndabirabe yazindukiye mu ntara ya Rumonge mu manuko y'uburengero bw'u Burundi kwifatikanya n'umugisaba yajejwe kunwanisha Abarundi mu gisabisho bari batunganirije abantu baguye mu rwimo rw'ihumbi kimwe 1972 muri komine ya Rumonge aho maze indwi zitandatu zuri ibisigarira vyabo. Urugwimo bivugwa ko rwahitanye abahutu benshi kurusha Abatutsi. Ibisigarira vyagera ku 1271 nivyo werekanye. Ndabirabe azwi cane nk'umutisigarizayo hageze ko yita abanse b'u Burundi canke ba demokarasi yerekanye agashavu afite umugwi wa ONU uje rutoza vyabaye mu Burundi kuva mu 2015 uhereye ku munyasenegale ya urongoye Dudu Diene yamwagirije ko inyegeza nyuma y'amabanga yahawe kugira ngo akinde politiki. Daniel Gerase Ndabirabe:
hariho umuntu twumva, reka ndamuvuge kuko yigize kirangiranwa canke rurangiranwa. Umuntu yitwa Dudu Diene yamahararariza ku Burundi ngo agateka kazi na muntu ndikubahirijwe. Mugabo ahari Dudu Diene ngarya magufa ari hajya kwatarigeraza kubaza ati mbega bijya byo nibiki muri kino giye mugiye yanka kuza kuriwe bijya vuga atari bintu by'agateka kazi na muntu nibindi bintu kuko yaba yagateka kazi na muntu naha bayaranyarutse nibatubwire gusa ko bakora politike ibindi babireke. Agateka kazi na muntu tuzokimenyera mu Burundi
none ko n'indege ziza mu Burundi kandi twatwumvise ko bari hafi no kugira ngo icyo kibazo gitere injyu cy'indege. None aho nta n'uribwire ngo avuga ati reka ngende mu Burundi kuraba biriya bintu.
Namu kuri na mashinga amateka avuga ko abahinga bawo ni baterekwa kuja mu Burundi abagizwe aho basigura ko ahubwo bimu ruhusha na leta y'ico gihugu. Dudu Diene mukuru wabo yari kiganije ujya Amerika ku itariki ya 6 kukwezi umunsi umugwi yarongoye wonge gukiringo cy'umwaka n'inama ya ONU yaje watanga kazi na muntu.
Ati twabisavye kuva kera ariko ntiturapfa twemerewe kujayo. N'ubu tuzobandanya kubisaba kugira turabe ko twokwishikira ku rubuga tuvugane n'inzego za leta canke abandi begwa n'ico kibazo cyo nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Yamara nawe tutazokwemererwa twebe ntiducike intege, turakoresha ubuhinga bwacu tugakora amatohoza kandi ibikorwa byacu birashimwa. Ndaba twongiwe n'ikiringo inshuro zine zose kugira twongereze ingufu.
Ukurindira ko bemererwa gushika ku rubuga bwana Ndabirabe yagiriza ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko ryananiwe ku byerekeye ibibazo byo muri kahise mu Burundi.
Kuva umurwi ukora werekana ibisigarira nta hantu na hamwe ndigera mbona bandika kino mu Burundi rege ibara ryaraguye kuko tubona ko ONU vyayinaniye n'ukugira ngo ushike hano irabe ntabyo bafise rero batwigisha
mbe mu 72 agateka kazi na muntu nikavugwa
ONU siho yari iri cyangwa niyari bwabeho arya magufa bijya bisigarira biturega. None twegwa barundi ni twegwe twenyene tubibona ko batubyaga gukora amasatelite hejuru ibyuma bibona kure cyane kugeza no ku santimetero 50. None harya nta nigufa rya santimetero 50 ririmo. Icyo twumva ngo ni ugufatira ibihano Burundi ngo kubera agateka kazi na muntu. Nimba agateka kazi na muntu uno musi kavugwa ariko data gasigaye mengo ni wagategeka ibihugu bya Afrika n'ibihugu kumbure bidapanze nkuko banyene gupanga ibihugu babishaka. None ari amagufa yarayinka cyangwa yarayimpene naho yoba yinka cyangwa yimpene hari ivyuma ngo bizi kuyapima.
Umugutohoza ku Burundi washinzwe mu 2016 ukaba uherutse kongerwa kindi kiringo cy'umwaka ku nshuro ya kane wemeza ko ubugiye gukorana n'ibindi bisata mpuzamakungu byitaga teka kakiremwa muntu amunatse ntare sentare mpuza makungu mana za sepeyi na wenyene yatangu jamatohoza kuburundi nyezina haraizi mna kibiri na icho gihugu uchaba ichambele chayi soko yemo mumela azuku ichumi yumbi na chumi nindwi kuwela matohoza yivanze yali uguru ye eroja ulikaneza juja Amerika.
Tukivuga ku makuru y'umuntara mu rwi urwanya ubutegetsi FDLR Force Democratique de Libération du Rwanda utavuga rumwe na leta y'u Rwanda ukaba ufise ibirindiro mu seruko bwa Republika Demokrasi ya Congo uriyameza inyandiko uvuga ko witiriwe ivuga ko FDLR ishigikiye leta y'u Burundi mu gikorwa cyo kwirukana ku butaka bw'igihugu abiswe les amites muvugizi wa FDLR Chure Ngoma yavuganye na mugenzi wacu Vedeste Shimiman.
Itangazo twabonye ryavugaga ko ngo FDLR ishigikiye guverinoma y'u Burundi mu kwirukana abo bisore hamite ku butaka bwabo iryo tangazo rikaba ryasohotse ku itariki ya 12 nibyo twamaganye tuvuga ko nta ruhare FDLR ibifitemo kuba yakoze ari bagashize intambara nyine basanzwe bashaka gukora ku byo isura y'urugaga FDLR bayiharagika ndetse bataretse n'isura ya guverinoma y'u Burundi kuko tukaba twabyamaganye ku mugaragaro tuvuga ko ntaho duhuriye nabyo ko babikoze ari abo bashaka kujijisha ahubwo bashaka gukomeza parimanta intambara ishingiye ku moko muri kano pariki y'ibiyaga bigari.
Ariko se ntabwo mushobora kuba mwisubiyeho mukavuga muti biriya twari twakoze ntabwo byakiriwe neza reka tubihindure tuvuge yuko ari amakuru adafite aho ashingiye ntabwo bishobora kuba ari ukwisubiraho
ntabwo ari byo kukurete iriya tangazo urebye nitaragite nta na nimero urebye rifite anje tugabari kugenda bagafata ibirango dukoresha tuwatize nyine ikoranabuhanga ry'ubu ngubu byacu bakabyomekaho ariko iyo urebye usanga nta na nimero rifite ubundi twebwe nk'uko twakoze ribigaragaza twe murabona ko bifite nimero 006-2020 donc ni ukuvuga ngo iriya mitaragite twashatse mukuru rujijo mu nshuti zacu ndetse n'abacunguzi.
None mwebwe mubona mute ubumwe ubwiyunge n'amahoro mu karere niba mwitandukanije n'ibyanditse muri ririya tangazo?
Twebwe dushyira imbere ubwiyunge hagati y'amoko yose nta vangura ntabwo dushobora gushyira imbere nk'uko amatekisi yacu nari yigaragaza ikijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge nicyo dushyize imbere nta vangura ni ukuvuga ko amarembo yacu iteka urafunguye kandi twiteguye no kuba twavugana n'uwayo wese tutavanguye ngwanya n'amoko cyangwa se abanyabanyaba donko muri makeya ubumwe n'ubwiyunge nicyo dushyize imbere ikintu cyose kibavangura turacyamagana kandi n'amatekisi yacu arabivuga arabigaragaza.
Kuri Ngoma ndagushimiye cyane kubwa aka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Ndaje kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika mu kanya turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Uburundi buherutse kuburira ibihugu byawufatiye ibihano ko biramutse bidakuweho nabwo ushobora gufatira ibyo bihugu n'imiryango ibihano. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburundi mu kiganiro n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Amwe mu mashyirahamwe n'amashyaka avuga ko ari icyemezo cyiza kigaragaza ubwigenge bw'igihugu bwo kutavogerwa, ariko abandi bagasanga bisa nk'imikino kuko igihugu gitunzwe ahanini n'imfashanyo ziva muri ibyo bihugu n'imiryango mpuzamahanga. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza yadukoreye ubucukumbuzi kuri icyo kibazo.
Mwuruwezo mshikanganji umigendela niye hivu hundi na yandi makungu ni hivu tangazwa. Albert Shingiro ya yako lanije, awasiyo kivihugu vizawo mwurundi. Mwuruwezo nyamukuli ya bibu kijenu kama shiramu muza makungu, changa yegu kila vihugu basaru kila tegelezu wa kwisunga imigambi ite lambele tajizi mbele, mzete ganya kurangulira la barundi. Yana amenyeshe jengu kwa shebuja ya hivu zindi ndongo zizi isi, mwikolokwa zinama ya mnongi ndugu na gata anu, vihugu vikizawo ni vizawele kuhinga vganone, kubitakili ngomoga kuburundi, ugumizwa kutonde ya vihugu visuzumu anaka unama kaunu, ikadiru mahonu mutekano. Aliko kandi, kaba enakajyo kukwagira, tajumunwa, kuburundi ushobora kusubiza mundu mane vihugu vizawo fatibi hano.
Na uge yuko, uburundi mugivyo vihano vyo guma vibandanya, kodu shobora natwe igihugu chiemera kandi chigenga, dushobora kwasubiza mundu mane. Halivyo vita mugifaransa reciprocite, vihugu na vivyo rafise imigambi nga halifise mgo inyungu kwa natwe mugufatira natwe vihano. Nituzo kwa ma mugane wa wundi, doku vituwa ikofe kuitama, tuka dute girindi, hazo shigeho natwe dusubiza kutoguma dute gitama wa kubitagusa.
Ivihugu, nubatavi domne kuru toki virazwi. Nishira mojumo kwa gula ya jafati vihano burundi, kwa munango zihu mbili na chumina gata andatu, mguhaga likimfashanyo vizahora vihareta, likabububichisha umashiramu enini jango vijeru kufasha wanyagi hugu. Umujangu vizu ni hugu minongi vini ngui choki mwana izazunzume za Amerika kandi vizafati vihano, wangumu watege sirike kwa koi za hazugu hotela kire mwamu nugu hunga wanya demokrasi ugicha nginivi indi, wangumu mshikanganju wa mbele ya lengi ome unyoni, na jevwendi la kovucha ya musimbu ye mkibanza, chumushikanganju mtekano wa kongela kaiguli kwa itambe rusangi, nini huwa roho hagati. Mbega noni vihugu, hainyungu vya hisi temu Burundi, zishowora bufatwa bugwati, changa zi kifatigu vihano. Vihugu vya ula ya vigisi nyungu mburundi, kwa hera kubu Faransa. Shira mwoso jasa tome, riduchane ane mkuu bakabi kwa wale mezoni jato sete wa Faransa vinchi. Aliko na jogu na masoko menshi lifise, mnicho gihugu cha Afrika useruko, gishima ukula na maso sete ya bachinua kurusha. Harikandi, uorande, ufisi mitahe, kubiche, minungita unabisa ndatu kujia na mwishira mwe lihinguri ndoga ni minyoga kurarudi, ibiche visigaye vika izareta. Uga nyuma, lihugu vizu viliginugu dagi, ifite kwa manyinde, GSN Airlines, igiri mgendo mburundi. Amerika tuku manyimi lihugu vizu mjango uburaya, mburundi, na nyunguzi boneka vihafise, ya taa mwishira mwe yogu fasha, mwisatari sanduka anye, na chane chane, mwijanye, na magala ya wanu. Uga kama kaya usiri, umukuru mwishira mwe orikome, ya kawana kulikiani agufi, migenda na uburundi, na makungu, na chane chane, mwisata chukutunzi, eta hicho gihugu nta nguvu buryo n'ijunje ifise cyo gusubiza mu nkoko abayifatiye ibihano n'amategeko agenga imigenderanire yabiyemerera.
Biragoye rero ko Uburundi bushobora kuvuga gutyo, tuzi neza yuko muri bije dukoresha buri mwaka hafi amamiliyaridi igihumbi n'amajana atanu y'amafaranga y'amarundi, amahera twebwe turonka avuye mu matagisi no mu makori akwa gushika gatoyi imiliyaridi igihumbi, usanga akora gusa mu bijanye no kubaho kwa leta kwa minsi yose, ta mugambi numwe numwe bashobora kurangura, ariha imishahara n'aya masoko bihera bo bashaka. Ariko kandi usanga hafi amamiliyaridi amajana ane yose atangwa nawe bava ngo leta y'Uburundi izofatira ibihano.
Ariko jya Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Falcon F asanga ibyo Burundi bwogera ko bitabuze nk'igihugu cigenga.
Igihugu naho kitoba cikwiye cyangwa gifite ibyo gisaba hanze gishobora nacyo gufata inyungu zacu ndushi kuki ubundi nabwo afite ibyo bukenewe ko hena cyo ituma yo tubwa duti birashoboka ko nabwo ushobora gufata ibyo bihano kafata mbere n'ibyo bihugu bya rutura mubona ko umwe ngo ntawo byubahuka. Murazi ko Burundi ari igihugu gifise ico gihirwa ko n'ibyo bihugu kuvuga ubutare n'ibitari bikete tudundagwa nga
eka none politika bamwe bamwe babona ko iyo ngendo ya leta ije hageze kubirinda gasuzuguru Burundi. Aloizi wa mdawitonde, mkuru mkambu ya pedea kambi mulabo.
Halinuwa aruzasha ka kukora na wanya mahanga mkusha kudanda za Uburundi. Abo wadu koronije ni washa kakumba yuko, kukora na hiji huku chigenga, haribu yushabu shinyitabi huku vito vito. Harikuleji ugima de kuigenga chikafata indongo zizacho, ningongo ko vindi huku pyo sivimbo ko vingana mvutando kane vgati.
Na ulizi denhe nguruse mwenye wanga mkuru mkambu ya iprona ni kwa vivona, usaye meza kwa tege si uhele ye kumkuru huku wabugirizu wagu fati la karoero, uliru hiru wagasore ya ronde ye ukwiku kila Burundi kugira ngo biyunge na makungu
tagasesheshwa rumuri murabona yuko imigendranire yahagaze guhera mu 2015 yarabonye ko yavuye kuko Burundi bamwe bavuga bati ubwigenge bw'igihugu ntibutoseka kuri igihugu atari igihugu no musa kafatiraho gwa gatsari yavuze bitwubahane dufashanye mugabo atawugendera ku wundi.
Rusidaro ngo yoriko amahanura ko kwihutirwa ibikorwa byuko igihugu mu bukene aho kuminyana n'amakungu. Umwe bwa buraya bwahagaritse imigendanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka wa 2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu no kwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo. Amakuru ya Amerika ya Ronse nuko kwa 19 ukwezi hategekanijwe inama hagati ya leta y'u Burundi n'umwe bwa buraya kugira barabire hamwe uko ibihano byafatiwe ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika byovanwaho. Eloje muri kaneza ijuru ya Amerika
muri Uganda. Amashuri amwe namwe yongeye gufungura yose yaramaze amezi arindwi afunzwe kubera icyorezo cya virusi ya corona. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi aratugezaho inkuru irambuye.
Kongera gufungura amashuri bikurikije ubushishozi bwinshi inyigisho hamwe no gushyiraho amabwiriza akomeye azakurikizwa kugira ngo abanyeshuri batangiye uno munsi barindwe icyorezo cya COVID-19. Ibi byose byakozwe habayeho gufatanya hagati y'ibigo bya leta bitandukanye birimo Ministeri y'Uburezi ishinzwe amagara y'abantu ishinzwe umutekano ababyeyi kimwe n'abarimu. Twavuganye n'umwe mu bakuru b'amashuri bwana Nkunda Hatega Emmanuel ukuriye ishuri rya Reed Primary School mu mujyi wa Gisoro mu burengerazuba bw'igihugu atubwira ko mu myiteguro bakoze hari harimo gukorera ibipimo by'ubuzima abarimu n'abandi bakozi bo ku ishuri bose mu rwego rwo kurinda abanyeshuri.
Already twabonye certificate ya government iri kutwemerera twabanyujije mu by'ubuzima twabajanye for medical checkup. Barabasuzumye basanga nta COVID-19 bafite, so twiteguye kwirinda iki cyorezo kandi tukakirinda n'abana baje kugira ngo bakomezemo amasomo yabo ya P7.
Si ibyo gusa, ahubwo ku ishuri hashyizweho n'izindi ngamba zo kwirinda iki cyorezo ku bantu bose bazarigana nk'ababyeyi babo banyeshuri.
Wero icya mbere ikigo cyacu gifite uruzitiro. Dufite gate imwe yo abantu binjiriramo bagasohokeramo. Iyo winjiye rero aho ngaho ku gate, ikintu cya mbere kibanza gukora utari wageza n'ikirenge mu compound yacu, ubanza wakaraba intoki zawe n'isabune cyangwa se n'amazi cyangwa na sanitizer. Icya kabiri, haba hariho umuntu ku gate aho ngaho agafata temperature yawe. Uwo basanze afite 37 kwiyongerayo, uwo ngo ni uguhamagara ba district task force. Ufite iyo hasi, uwo turakomezanya nawe rero. Turebe ngo uwo muntu yambaye mask neza. Tukabagira inama yuko batagomba kugira ukuntu baramukanya bafatanye mu ntoki, nta guhoberana, hanyuma no kuvugana. Uwo avugana nawe wari wese mu ishuri agomba kuvugana nawe hariho mita nk'ebyiri hagati yabo bombi. So n'abana kandi nuko nguko nabo ibyo turimo kubibatoza.
Abanyeshuri nabo bamaze gutozwa uko bakwiye kwirinda. Leta nayo yagiye ha buri munyeshuri udupfukamunwa dutatu two gukoresha ari ku ishuri, kandi aya mabwiriza yose agomba gukurikizwa mu bigo by'amashuri bisaga 60,000 mu gihugu cyose.
Nitwa Nkurunziza Jordan, nigira Karagwe Primary School. Corona no kwirinda uwambaye mask na no gukaraba amazi n'isabune cyangwa se gukoresha sanitizer. Nyine hariyo ubaketi burimo amazi uko ugiye tuzaguma turakareba aho tugeze ku ishuri.
Nje Mbabazi Fiona ugera ku Sunrise Primary School, ukaba niteguye kujya ku ishuri mfite na mask hamwe na za sanitizers itatu.
Ngirunsanga Pascal ni umwe mu babyeyi bajanye abana babo ku ishuri uno munsi, ariko aracyafite impungenge ku kuntu aba bana bazarindwa iki cyorezo cya corona.
Iyo burwayi bwa COVID bwe bugikomeje buri kuguma buri yongera buri munsi. So ubwo nk'ababyeyi dufite wale gutekereza abana bacu bo barabasefu bate kwe ntaho twabyizera neza, uretse ngo kugira mu ishuri umuntu akabaza buri niba hari uburinzi buhagije gora sefu nkuko twe turi nabo mu rugo.
Nyamara umubare munini w'abanyeshuri ntabwo wemerewe gusubira ku ishuri. Ukurikije leta, hemerewe abari bari kwiga mu mwaka wa nyuma wo kurangiza urwego rw'amashuri bari barimo nk'abategereje gukora ibizamini byo kuva mu mashuri abanza kuja mu yisumbuyeho no kuva mu yisumbuyeho kuja muri za kaminuza. Ukurikije ministri ushinzwe iby'uburezi Janet Museveni, ibi leta yabikoze kugira ngo amashuri abemo umubare mukeya, hanyuma abanyeshuri n'abarimu bahana umwanya ukwiye hagati yabo wo kwirinda kwanduranya icyorezo. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ikibazo cy'ibiyobyabwenge no kwifata nabi biri mu bibangamiye urubyiruko rw'Abarundi rwahungiye mu turere twa Muhanga na Huye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Abakobwa batwara inda zitifujwe, abahungu nabo bakishora mu biyobyabwenge nk'urumogi n'ibindi. Abahagarariye impunzi z'Abarundi muri utwo turere hamwe n'amashyirahamwe yita ku burezi bw'abana bavuga ko icyo kibazo kibahangayikishije. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver. Niyo nkuru
gutwara inda utavuga ngo ofisi zo gufasha kurera umwana ni ikintu kibabaje cyane kandi kigoye.
Uwo mwigeme ni umwe mu rwaruka rw'Abarundi bahungiye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. We cyo kimwe na bagenzi we batarashikana imyaka 18 baba mu karere ka Huye muri iyo ntara nyene babona ko ubuhumbo bubabangamiye.
Icyo gihe cyo biyandarika cyane kuko ubushaka ku mwana we gute genda baho gute biriho cyane cyane. Je ndifashe telefone umuhungu ndashaka amahera ibiki nuzo yampara imwe kabiri ngo nanje ngendere ngaho yawe. Ugomba kuzokwishura kandi nta wundi buryo nzokwishuramo kandi yonda nta handi ofisi y'ijana
asanga akeneye ikintu nka kiriya ntiyakibonye ashaka kubaho nka runaka ntibyashobotse agacagwa mu bishuko bigatuma ahura n'ibyo bibazo by'ubwo buhumbu agatwaza inda zitemewe ibibazo byo kunywa urumogi abajene banywa ibiyayura mutwe ngaha ibiyoga ni benshi cyane ni benshi kandi biratwononera ubuzima.
Kugira ngo twari nditifujwe kenshi abantu b'abakene kwihangana ubuzima uko bumeze ko twari tubaye mu rundi siko tubayeho ubu
bemeza ko izo ngeso mbi zibatwara kubera kubura icyo bakora. Bakavuga ko igihe cyo kurwanya ikiza cy'umugera wa COVID-19 bamazemo amezi indwi bataja ku ishure casongereye isibe mu kongereza igitigiri cy'abakobwa batwanye inda zitifujwe n'abahungu banywa ibiyeyura mutwe.
Ikintu gituma tuja muri ubwo buhumbu cyangwa muri ibyo bintu bitagira akamaro ni kubera kubura occupation kwiga twicaye muhira kandi iyo wicaye umwanya munini wimvira ibibi negative gusa.
Nimburi impunzi menya ko ubwa mbere ufite ibibazo niho uja gushyiramo ibindi bibazo rero bica bigorana cyane.
Ukuntu nubona twabigwanya nibaza yuko hanini kubera abajene baje muri ibi bintu by'ubuhumbu kubera baba ari inoccupe hama baba bafise ibibazo byinshi bagashaka bagomba kubikemura bitwaye mwayo mayoga mwayo madroge abakobwa bagashaka kubona ibintu bataruhiye kwera batari ukipe badakora cyangwa bakabatera mada. Icyo mbona rero cyokorwa no kugira ngo no kubukipa bakaba ama activities menshi abajene bakora bagakrea ahantu bahurira bakaguma babona inyigisho
kanyugwana duka dufise ntuje gushaka byinshi. Oya ntuje gushaka byinshi tuzokuyandarika.
Umwe mu bavyeyi barereye muri utwo turere ahanurwo rwaruka rw'Abarundi kwihangana mu buzima butoroshe barimwo kugira ngo bazosubire mu gihugu cabo bakiri bazima
bakagerageza kwiyakira uko bari kose. Abavyeyi natwe twoba bahafi ntitubarye umutima abana babigemye tukabiyegereza tukabaganiriza kugira ngo birinde gutwara inda batifuje. N'abahungu nyene harabo bihora bishikira bakanabafunga bakamenya ko igihugu cacu catwibarutse kidukeneye.
Komite serukire impunzi ivuga ko yahagurukiye ico kibazo. Etienne Nibaruta atwara impunzi z'Abarundi imuhanga atewa makenga n'ibitigiri vy'umurengera vy'abakobwa b'impunzi z'Abarundi batwara inda zitifujwe hamwe n'abahungu bafungwa kubera kunywa ibyayura mutwe.
Yewe kenshi birakunda gushika basanga muri polisi barampamagaye ko ariho abana b'Abarundi bafunzwe njya kubaza kandi abana bazira kunywa ibiyayura mutwe basanga kugenda kugira tugire ama intervention kugira ngo abana se barekugwe turi mu bibazo igihe cyose bikeneye ko ababyeyi baba hafi y'abana babo. Abana bajya mu buhumbu butandukanye abahungu bagenda gufata ibiyayura mutwe abakobwa bagendana n'abandi ingaruka mbi basanga abana batwaye inda batifuza.
Ishami ryigenga ryitwa FMV Forum pour la Mémoire Vigilante rikorera cyane cyane mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda rimaze igihe ritunganya inyigisho zo kurwanya mabi aturuka ku buhumbu n'izindi ngeso mbi muri utwo turere nk'uko Gahimbare Reverier icegeya cy'utwara iryo shyirahamwe yabibwiye Ijwi ry'Amerika.
N'inyigisho kugwaruka rw'impunzi cyane cyane dushimikiye kugukaburira ubwo gwaruka inyifato nziza ibereye umujene akwiye kuba afise. Ni kibazo kimaze kugaragara twebwe nk'abagize umuryango twarakibonye nk'abantu tubabamwe tubegereye turabaza hirya no hino abarongoye komite ziserukira impunzi barabibonye baratwitura baradusaba ko twogira ico dukoze muri Huye barabidusabye kandi naho turagerageza.
intara y'amajepfo y'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi hafi igihumbi mu kwishyira hamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR rivyerekana abo bose baharugwa mu mpunzi ziba mu bisagara cyeclaveni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
kuri uyu wa gatanu isi yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe ibiribwa uwo munsi ugeze abahungiye mu nkambi za Nduta Mutendeli na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania bugarijwe n'ikibazo cy'inzara no kubura ibiribwa izo mpunzi ziratakambira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM kuzitaho umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania James Jovini yaganiriye na bamwe mu bahungiye mu nkambi ya Nduta
Ego turi mu ndwi yahariwe imfungurwa ku isi ariko nahindwe ishitse atariko ku mfungurwa si neza cyane kuko nko ku mfungurwa turonka cyane cyane nk'ubushaza n'ubufu nibwo twama tujya kirasiko urumva ngaho ntidufungura neza cyane niyo baduhinduriye bakaduha ibiharage babiduha ukwezi kumwe amezi abiri aho biraheze bashaka bagarukana nyabushaza nibyo biharage iyo babiduhinduriye hari igihe usanga dahiye ugasanga nimbaranga ntibishye
rero uwo munsi mukuru ushitse twebwe dufise amagogwa mbere tutovugano mbere dufise amakuba kubera ariko araraba injya ntazo dufise n'iki gihe nyene uwo munsi mukuru ushikiye injya zaramaze guhera badenjya zikenye n'ukuvuga yuko baduhinjya zindwi zibiri ngo tuzije uko zininusi abana bagumara bo kwangara inzara muhira usanga umugore n'umugabo bariko baracaca umugabo nawe ntari busohoka inkambi ntari buje ku isoko ntari buje nyuma y'inkambi gukorera no muri abo batanzaniya ngo turonke ibyo turya usanga n'imibano mibi mu rugo usanga iguma yiyongera abana usanga ari abo gutoroka inkambi baguma bagenda bamwe ntituzi niyo baba baragiye mbere ugasanga nyene umujyana mu rugo uguma ari uko nyene usanga atamahoro mu rugo dufise
ikibazo cy'ifungurwa kifashe nabi cyane duhereye ku rugero rw'ibifungurwa twahora duhabwa amagarama 380 kira muntu ariko dusigaye duhabwa igarama 320 ni ukuvuga unjya zaragabanutse rwose kandi binasubiye turonka injya zitameze neza kuko nka twebwe impunzi twese hamwe aho turi hose dufate nko muri Tanzania twebwe duhabwa injya zimeze nabi zidasha nk'ibiharage eka no kuba injya zikeya twasaba rero nkamwe mudushikira imbere mutubarize natwe turonke injya zimeze neza nk'abandi na ndetse n'injya ziyongera
baduhaye imfungurwa zitameze neza baratugabanuje injya ifuma barayigabanuje kweri kandi ndi mu muryango w'abantu batanu ubu rero izo fuma yaraheze ibiharage ntabyo umuntu ateka kandi umuntu agiye gusenya aragirira ingorane mu ipoli kandi umuntu agacabura icafata umunyu waraheze amavuta makenya gose hamwe tubura icepfo cya ruguru ahubwo boturabira ukungene botwongerereza injya bakatwongera n'umunyu kira kintu cyose kuko ubu abana ndabura n'ikintu nubagaburira hamwe mbura icepfo cya ruguru
hano mu nkambi benshi twamugaye kubera ifuriza ryarabotse mbere rimwe n'ibinyo ucumbye gubye rero aho n'abadaho amaraso kubera ubwo bugari babariye ugaca bwonona mu kishito wawe dukurikira nacyo hari ibiharage batuzanira ngaha bazita mbere ngo ni magadesi none magadesi hari imbuto yitwa magadesi ni kubera ibiharage biza umenga byumishijwe n'umuyaga nkuba utetse bigoma bivuga kuko nyene ntibishya mu bintu bisanzwe kweri ngo turashima cyane ko umunsi mukuru ubayeho ariko mwebwe kucyanye n'imfungurwa mugenda mudushikira imbere baturabire ibirirwa bitanze bizaduteriza ngorane
itandukaniro ryo mu gihugu nino ririho cyane cyane gose kuko mu gihugu twarafungura imyimbati ibiraya ibitoki umuceri tukaza turakabukanya uko utwushaka uwo munsi nitwo wajya ariko ino n'ubugari kwenda mbere nta n'ivyo kuruhuka nturonka ati ingino ushatsi no mu nkambi ntuvuga atereka nkuranyiki kuko nta buryo kereke nico cyo gufungura nabi ubinga zaragabanijwe ibiro 12 mu kwezi n'inusu ibyo ntivyoroshye sinumva rero ukuntu twoca dufungura neza baduhanize ndya z'impica ntikize uko
kufungurwa zo twafungura mu Burundi isano nta ririho kuko mu Burundi twaje ibintu byo bitameranje no kuvuga amateke ibitoki ibiharage bishya bwato ari hizo bitango ni magedesi hanyuma tudagara amavuta yo yabayeho n'umuceyi ego se ndumva bishya mu izamanya mako jewe n'umuntu ho muri mi ariko turaje ifungurwa zaha ninja imwe nyene tuguma ko gusa nta guhindura.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Shuti mwari mu duteza amatwi ahari ho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kuba mwaduteza amatwi, dushimire Mukubili Yabaro wadufashije kwegeranya aya majwi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Turabashimiye bagenzi bacu iwanyu mu ntara mu masogonda make isa 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuntu.